Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe neza se muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, turi no kuri internet radio yacu voa.com.
Ari bagirwa bavuga ko bafashe umuheto igihe twuganira tukabasiga hanze, ikibazo cy'amahoro ntitwakironkeye umuti. Ayo mashyirahamwe yo societe civile abo nabo nyene bagwiza kuba bari ngaha bakabatumira.
Uyu ni Jean Minani, umwe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi ku biganiro by'amahoro hagati y'Abarundi. Ni mu makuru mu kanya gato cyane. Tanzania yirukanye Abarundi 80 bose b'abagabo muri iki cyumweru, bashyikiye muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Fidel D'Antoine Sabimana yanyarukiyeyo yatuzaniye inkuru.
Bosco bajari 80 bakiriwe mu nzu bahawe na komine Mabanda, barara hasi ku isima nta kintu bafite bisasira canke bifuke. Icyo gufungura naco kiboneka ku bwamanama hagize umugira neza abagiriye akagongo. Abo Barundi birukanywe mu gihugu cya Tanzania bakuwe mu mabohero atandukanye, bashitse mu Mabanda ku munsi wa gatatu w'inondwe, bamuka mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ariko benshi bava mu ntara zihana n'urube n'igihugu cya Tanzania. Hari abafashwe bari mu makambi y'impunzi mu gihe bari bagiye gupagasa mu mirima y'Abatanzania kuko ivyo bahabwa mu ikambi bidakwiye. Nyandu Yoweri yamuka muri komine ya Gasogo y'intara ya Muyinga.
Nari mu nkambi hama kubera ubuzima bwaho kurya ubugari n'imboga amaharage cyanke ubwisha munharifuza ingereka impumumbati cyanke ikijumbu cyanke iteke akaribu akumva umutima urabishya.
Abandi nabo bafatwa bari gupagasa aho barimo ibivi by'Abatanzania. Ucumi Gerardo ari muri abo
cye bafatiye ikigati uraya nigasuru ero cye bafatiraho n'impuzo nayo nambaye byose n'ibyo narifise byose natayeyo cyo bantwara mu ikereza gasuru ero cye batopfungura ko musamaha wa perezida kugeza ubu rero nduko nimuze nambaye nizi mubona fise nta kindi fise nikora
mbe mwahashikanywe niki
mukuza aba polisi bi Tanzania bacu batushikana ku rubibe kuva kumugina gushika ngaha twaje n'amaguru.
Hari n'abaturutse ikambi kubera ubuzima bubi bagafatirwa mu nzira n'abapolisi ba Tanzania. Irakoze Yive, umwana w'imyaka 14 ava muri komine Mutambi ntara ya Bujumbura arabitubarira.
N'abariyo bamerewe nabi kubera umuntu ni kiro kimwe akigindwe zibiri n'abahari ni benshi bagomba kuvayo gusaba buraho baca. Nayivise papa, mama yari yapfiriye mu Burundi, muga papa yashitse yarazanye undi mugore n'uwo mugore afata nabi n'akina shembona kuvayo.
Muri abo hari abamaze gufata inzira z'amaguru baja mu ntara za kure ntari wigina cankuzo kubera umwiheburo wo kubura ico bafungura imabanda.
Bavuga bati twege naha turi byose n'amabimasa twe tugomba duhitemo, nimba dupfira mu nzira ntituzobura umuntu dushikira ariko arasoroma nk'umumbati akaduha umumbati tugahekenya tukaronka ukuntu tunywa amazi kabandanya bwije tukaraba munsi y'igiti tukaryama niko bimeze.
Abo bose basaba bagira neza kubaronsa gatike cyangwa kubaronsa imodoka yobashika niyo baje bava. Aho bari bafungiwe abo Barundi bavuga ko bafatwa nk'abaja, bamwe baracyafite ibikomere by'inkoni bakubitwa nk'uko tubibwirwa na Itangishaka Filipo ari muri abo birukanye.
Aho mu mugongo ni biki
inkoni?
Inkoni bankubiza hose ba
aho ku maboko
inkoni aha naho bankubita isuka nkamenye ngiye kurima ahasino nabivuga hose ku maguru aha naho twaca mu bintu ariko baratwirukanza kugira turime gose.
Desire Buzoya wo muri komine Butaganzwa intara ya Rwigi mu seruko bw'u Burundi aramunganira.
Je kuva mu kwezi kwa 11 ndi mu igereza iri bavurimaze iririgira kane ndi kwisuka kuva mu kwa 11 nkubitwa ukuntu tugenda ni ibintu biteye ikigongwe. Uri umwana w'umuntu gukomereka uri ku kikogwa ntibakwemere nuko bakuvura. Aha twatsitaye natsitaye turiko turagenda kuko kubakorera muri abantu bashika 150 mugenda mufatanye gutya inkoni iri nyuma ngo korera serikare ya Tanzania.
Niya nkuru Leticia arangoye komine Mabanda avuga ko komine yakira abo Barundi ari ku buryo bwo kubatunga bugorana
barakiriye abatari bake cyane cyane abo tubona n'abanyakarusi
karustwa na chane na gitega muri mutaho na ruyigi na rutana batugora iko cyane kuntu bajyama ntibikunda kujya mika abantu amajana kuntu kubafungurira biratugoye cyane gose
iyo ndongozi ya komine avuga ko zaranditse makete kugira ngo amakomine baturukamwo yungunganye kugira imwe imwe yose itahukana bayo mu mabanda mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Hagataho umuhuza mu matati y'abarundi President William Benjamin Mkapa wahoza ategeka Tanzania yatangaje amatariki y'igice cy'anyuma cy'ibiganiro by'abarundi yifuza ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu gutaha haboneka amasezerano yo kugarukana amahoro n'ituze mu Burundi. Yabitangaje mu rwandiko yoherereje leta y'u Burundi n'urundi rwandiko yoherereje umuryango w'abibumbye Loni. Umunyamakuru wacu Arusha Pierre Craven niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro.
Nenzandiko zibiri rume rwarungikiwe umuhanuzi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU ajejwe gukinga matati Jamar Benomar. Urundi rwarungikiwe umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'amakungu Alain Emenyamitwe. Izo zandiko zose ejo rya Amerika ryashoboye kuronka zivuga urutonde nyezina rw'amatarike y'ibiganiro umuhuza matati y'u Burundi yifuza ko coba ari igice ca nyuma. Mukapa yamenyesheje ONU ko ibiro vyiwe bitegekanya kuja mu Burundi kuva itariki zitatu gushika itariki zitanu z'ukwezi kuza kwa gatanu. Ikizoba kibajanye no kubonana n'imigwi y'abantu bafite ico baterera ariko batari batumiwe mu biganiro biheruka kubera yarusha mu kwezi kwa kabiri kuva itariki 16 gushika 19. Abazobonana n'ibiro vy'umuhuza n'abaserukira amashirahamwe yigenga, abaserukira ugwaruka, abaserukira imigwi y'abakenyezi hamwe n'imigambwe itashoboye kwitaba ibiganiro vyo mu kwezi kwa kabiri. Umuhuza Mukapa avuga ko intumbero ari kubwira iyo migwi yose ibyavuye mu biganiro biheruka. Amenyesha kandi ko ari kubasaba ivyumviro bizoshigwa mu masezerano y'amahoro ariko arategurwa. Ibiro vy'umuhuza vyamenyesha kandi ko ku matariki ya 15-16 ukwezi kuza kwa gatanu azoja yantebe mu gihugu c'Ubuganda kubonana n'imigwi y'amashirahamwe yigenga, ugwaruka, abakenyezi hamwe n'imigambwe bahunze u Burundi. Naho nyene avuga ko intumbero ari imwe yo kwegeranya ivyumviro bishigwa mu mugambi wo kugarukana amahoro mu Burundi. Kuva itariki 18 gushika 21 ukwezi kwa gatanu nyene umuhuza abenyesha ko ibiro vyiwe nabo bafashanye igikorwa c'ubuhuza bazoba bari Zanzibar gushira hamwe ivyumviro bizoba vyegeranijwe i Bujumbura ni Antebe. Ikindi no gutegura igice ca kane c'ibiganiro bihuza abarundi hamwe no guheraheza urutonde rw'abazotumigwa. Umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa yatangaje ko ico gice ca nyuma c'ibiganiro kizoba itariki 12 gushika 16 ukwezi kwa gatandatu. Umuhuza yifuza ko coba ari gice ca nyuma kizovamwo umugambi w'amahoro hamwe n'amasezerano yo kugarukana ituze mu gihugu. Mu rwandiko rugira kabiri umuhuza yandikiye leta y'u Burundi Mukapa abwira umushikiranganje w'imigenderanire ko yotegura ibishoboka byose kugira ngo inama izoba kuva itariki zitatu kwezi kwa gatanu nyene izobe mu mutekano n'umwumvikano ntangere. Mukapa yamenyesheje Alain Emenyamitwe ko intumbero ari uguhura n'abegwa n'amatati bose harimo gwaruka, abakenyezi, amashirahamwe yigenga n'imigambwe. Na leta y'u Burundi umuhuza yayibwiye ko intumbero ari ukugiranya ivyumviro bizoshigwa mu masezerano y'amahoro. Ico Mukapa yashimikiye ko nuko abazotumigwa i Bujumbura arabari mu migwi yemewe n'amategeko kandi yanditswe. Ivyo muhuza azoja gushikiriza abegwa n'amatati habi Bujumbura canke Yantebe mu Buganda yarabibwiye abanyepolitike bari yarusha mu kwezi kwa kabiri inyuma y'ibiganiro.
Most participants reaffirmed the principles and spirit of the Arusha Peace and Reconciliation Agreement.
Mwarashikirije mutagonanwa kwa amasezerano ya Arusha ari ntabanduka kandi ari mushinge wo gutsimbataza amahoro mu Burundi haba mu vyekere vya politike, ivy'ubutunzi, ivy'agateka kazi na muntu n'ibindi. Mwarashikirije kandi ko leta ibwirizwa gukora ibishoboka byose kugira ngo haba amahoro, ituze mu gihugu, hamwe no gukinga agateka kazi na murundi wese. mwaravuze kandi ko amatata ya politike ahari yatumye abarundi batari bake bahunga igihugu haduka ubukene ibihugu mva makungu navyo biragabanya ufashanyo mwese kandi mwarahurije mu gutera ivyatsi uwo irahira ngo akoreshe inguvu uwari we wese canke ushaka gukoresha inguvu mu gushika ku butegetsi ariko icihutirwa nuko haba inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ku kibazo cy'u Burundi ikindi nuko mwahurije ku Burundi bafite ubwigenge mu guhindura ubwirizwa shingiro ariko ko muri kino gihe icihutirwa ari ugutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu
the consolidation of peace and stability of the country.
Icyo gihe haraburunda ni senarede rutavuga rume na leta wabonye ko bibagirwa gutumirwa kandi bafise uruhara rukomeye Jean Minani niwe yareserukiye ubwo runani
ari bagirwa bavuga ko bafashe umuheto bashangwanya nkunziza baciye mu vyinguvu igihe twoganya tukabasiga hanze ikibazo cy'amahoro nitwa twakironke uyu muti ngo niyo mbari yaragiye kuri kudeta erego wagize kudeta nyene niwe yakuye kurenguka ngaha kamuci bihano ni vyabari byo ayo mashire hamwe ari yo societe civile abo nawo nyene bagwizwa kuba bari ngaha bakabatumira hari amadini hari amaradio
umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ico gihe warashemye vyavuye muri ivyo biganiro Evariste Ndayishimiye no munyamabanga mukuru uwo mugambwe
kwari kugira ngo dushobore guhura nabo banye politike bagiye hanze kobera ubwoba bw'ivyo abari bate gutembagaza ubutegetsi bari bababwiye ndababwira ingene igihugu cyifashanya wasubiza umutima mu nda ndanezerezwa cyane nuko beshi muri bo numvise ko bavuga bati mu minsi iza tuzotaha
mu mibonano umuhuza yavuze ko azoja kugirira i Bujumbura ni Antebe mu Buganda na namwe avuga ko azobonana n'abaserukira leta y'u Burundi ni mu gihe kimwe mu byabaye intambamye zashikirijwe n'umuhuza ariko leta yanse kwitaba ibiganiro biheruka ku munota wa nyuma Pierre Clavin inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi igitoro cya lisansi ni ikibazo gikomeye hamwe na hamwe ndetse bamaze hafi ibyumweru bibiri ntacyo babona Jean Bosco ndarurinze araduha ibindi bisobanuro
mu ntara ya Kirundo kuronka igitoro cya lisansi kuri sitasiyo bibaho gake akeshi abafise ingendeshwa bikora ku gitoro cya Magendu muri no minsi nacyo nyene kikaba kiboneka bitoroshye imyidogo ni myinshi kubakora akazi ko kunguruza abantu n'imiduga cyanke n'amapikipiki Ijwi rya Amerika ryabasanze ku gituro cy'imodokari cya Kirundo.
Twe byabaye ndaze kweri twe nka twa motari ngaho iwacu mu Kirundo bana ni ntambara ntambara umuntu ubu turabona n'abakiriya turabona naho tumwe cyo gitoro ni cya bitanu turimo turabona ku iritiro nta na kimwe tubona tukaba tubona nyene barimo baratugurisha ku iritiro 3600 ni murabe ko mugira nyene kweri batuzanira ibitoro twe kabaye kweri nyene kaheze. Araze n'indwi mene gice igitoro kihari kuri station ariko kije nta n'iminota kimara hano iwacu mu Kirundo. Igitoro cyo kuri station gisanzwe gigura
ndiko bimeze nyene ibitoro byabuze gose kandi haraheze mpindwi atagitoro gihari kandi umushoferi azimba umukiriya akamutugiza ko nk'igihumbi umukiriya akagenda aridoga kandi utavuye ku mushoferi umushoferi kubera igitoro cyabuze
kuri iyo mvo ibiciro by'ikuyunguruza bimaze igihe byadugijwe ingaruka mbi zikaba kubiyunguruza canke kubabunguruza
kugira ingozi bahora bagira bitanu bine mugabo igitoro kibuze baca bagira bitandatu n'indwi birashika n'indwi basanga umukiragi aridoga
naho badugije abakiriya ntibariko baboneka kubera abantu benshi barakenye urumva byagize ingaruka mbi ku bashoferi bicagira ingaruka mbi no kubipakiza muri make hagati y'inzego zose basa n'abahagaze abapakiza n'abapakira bisa n'ivyahagaze muri
urumva nyene kabaye nyene twe twagowe nka twa motari urumva benshi imamoto batwaye kwa benezo abobosi bamaze gushikira amamoto yabo kubera ibitoro bizimbye ubu n'uwo rimwe akora nyene ku ibe ikaze ariko tukaba tubura abakiriya
mu ntara ya Ngozi igitoro cyabonetse kuri uyu wa gatandatu ni nyuma y'iminsi ine amasitasiyo yose agaragara abari bagize iminsi banywesha ivyuma vyabo kuri Magendu bishimye kubona basubiye kubona igitoro ku ibeyi ya leta
igitoro cyabonetse ubu ntitwidoga kabisa gatoro kariyo ni keshi yego kai se twasaba byasabwa yuko tubandaje kunyene kugira ngo turabe ukunge twoza turaho gatoro kugira ngo abide pasa bajya hijya no hino aho kugira ngo baze barari hagafaranka gake nitubazimba
mu minsi heze vyari meze gute
mu minsi heze igitoro cyawe cyabuze kuko twatumaze nk'indwi atagitoro dutegetswa kuronka mu ntara ya Ngozi
mu gisagara cya Ngozi igitoro cyabonetse ku masitasiyo abiri gusa kuyagera kuri atandatu ari muri icyo gisagara igitoro cha risasi cyabonetse kandi no kuri sitasiyo ya Masanganzira ahurira intara za Muyinga na Ngozi. Umurongo w'imodokari ukaba wari munini cyane. Amakenga ni menshi ku banyengozi ko ico gitoro gishobora gukama n'ingoga.
Sasa irashobora kuba irara iheze uyu munsi nyene. Kuko turiko turabona uruza n'uruza rw'ivyoma. Turabona ko sasa kuhere bayinywa ikaza guhera. Nko guhera ku wa mbere tukabatawe tuba tugifise. Yego. Irashaka gushikanye tugasaba kutigura ngo twahe tumaze iminsi kubera turabona baza kukimara hakirika.
Mu minsi makigura gute?
Not ibihumbi bine ritiro rya rimwe ryonyene gusa.
Ayo makenga bayasangiye n'umukozi w'imwe mu masitasiyo yariko aratanga igitoro mu gisagara cya Ngozi. Yabwijwe ijwi Amerika ko gishobora gusubira kubura mu gihe ayandi masitasiyo atorangura ibitoro. Aho cyabonetse ku ibere ya leta bifuza ko cobandanye kiboneka. Abataherutse gukubita ijisho kuri iryo beyi bakifuza kukibona.
Kifuzo nuko igitoro cyoboneka hanyuma bakiri bakagenda ku mahera bahora bariha kubera amahera aca bameshe.
Ikibazo cy'ibitoro kiramaze gushika mu minwe y'inama nshingamateka. Kuwa kabiri w'indwi umugwi ujejwe gukurikirana ikibazo cy'ubucuruzi bw'ibitoro n'isukari warashikirije ibyo basanze ku rubuga. Waremeje ko ibyo bicuruzwa biboneka nabi nabi hose mu gihugu. Ku gitoro uwo mugwi w'inama nshingamateka washikirije ko abazaniye igitoro mu Burundi bagabanutse ushikiriza n'ikibazo cy'imashini nyabwonko zagize ikibazo mu kigo gitoza amakori OBE bigatuma ibitoro byinjira mu gihugu biteba gushika aho byategerezwa. Mu ntara z'uburaruko Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Kura yangi mheme.
Ni jewe. Wifuza kabroshete kamta.
Na nyama ya wengene. Wanda.
Nonuje gukora ikinga hagasha. Isu ni yewa ili nchae rero. Mbise ni kore akazi.
Meyu kompanga. Kangulu siguri mimi.
Ntabwo
sigure. Uyu mutwe jewe ko na umenye iyi mpera bibaze yavuye he.
Umeza rosha wa mbaga.
Urabisigura neza
aja. Umba waburiwe. Iyo ntugorere rero. Uko nitwasa.
Kandi yakuntu kango nawe.
Urumva.
Kandi wewe ubaze ngo naje ngaha gufite inata. Eh? We shaga hu. Uyu muzi turayabye na tutayabyahesha. Jewe ndebere. Uko bwanje mbere utanze inusu. Nishura, iyi mpene waraza yavuye he ko nakubaza. Amaso iyi mpene naya matwi yayo nayamenye.
Ndakubaze gato.
Iki
wewe?
Umbaza waranyigishi.
Umbaza ibazo nk'ibyo nkande.
Ndabikubaza nyene kandi kuneza yawe. Unyishura narahamagara abantu ngo bafashe tukubohe wambunuza we. Chogishuma.
Gabo ndinzoga ni hatari.
Eh ndinzoga. Ndizo ansorore. Ndizo ansorore.
Bisa ngo aho nikorera kazi.
Ndabisubiyemmo inyimpene uri kurayanga wayikuye gutabyumva.
Uri kunyagiriza
umusuma. Igisuma nyene. Abayanga yanga mukundi byo mubaga. Ari kiyo yosha. Ndakubariye ni mukoro mbone. Urabivuga tu. Iyi mene wayikuye he?
Reka kunyita umusuma.
Hehe, umusuma.
Ko njengaho twafata?
Dufatana. Ego, uku guca ari igisuma rero. Vuga iyi mene iyo wayikuye. Havuge.
Jewe impene niyo naguye.
Mvuge iyo wayikuye wayiguze nande.
Imana rwawe biragushe. Jewe naguze.
Ko waguze, waguze nande guca muvuga.
Impene nayiguriye abahungu babiri.
Abahe.
Bo bayisangije nga.
Ni bande guca bavuga none. Bavuge. Utanguye kudendekanya ufatanganya dufatanganya uremenanya hawafashwesha hawafashwe umviriza ikigenzambwe
n'abanyeshuri
bandiye
kutaba bamuhamagara
iyi ngiye kujya tubona
Sherugiye hehe
umbe bashafufana ngo ngiye
eh no
ahubonye fizi suka n'ucubona iyo ngiye
eh burya biragushikira ukaja kurima eh
kubera
nagira ofisi akaze ko kuyiga gusa
n'ibindi ndabikora
none
none iki henge na ndababasha
Ah nako sa witora vraiment ko ndaheruze kuza kunda mutsi. Oya vraiment.
Urankumbero byata.
Yawe kaye. Mvi wa mudada bash. Ndi muguhera.
Eh. Eh. Cyangwa no kome atacuba. Aho ubona usa nuri mu gufanye.
Reka gutwenga Shadoline.
Gutwenga
nyine. Ansa nuwapfuye agenda. Inkumbu ziri mukunyica. Kubera iki wampevye none?
Sinaguhevye shashiri.
Oya vraiment warampevye.
Sandi mu bibazo gusa bitoroshe muhira.
Nawe nivyo bibazo byawe. Basurira moto nyere twicumukire. Ahugiye kurima naho, nazo harima necho.
Ariko nawe, reka gusarisha shafofa. Niba ndondera bakambura naho, ahubwo reka ngende tuzosubira hanyu.
Ndindira.
Ndindira.
None fate higashiri wane.
Ive nzaye bwankureho kweri rega nari mfuye Ive bega ine bita cyanyikira ah
urahora umuhimbe umuhimbe ngeshikeje
ngondire bageni abanyaguza uyu musa hirahira shambuga sha ndamwereka
washati diyo impene yanje rihe
nibikoro kudutorogana mama yashani irire mutama
ego kweri
nuno torogana imbayiro nandi ngaha turavugana rero rindira gusamanze nitabye cakura ah
ugire kunyiba bagacha bagushimira mukuguhinda usakire hewe ubunyene Yose hane shahasi
ukangandi reka kuba wiruza sha
ndabisubiyemo shiryo sahane hasi
reka umbura kujya nkandi henge sha ndabitami
kandi ubiha kwa binyinigira
ntabwo mukuryoha
mwishwanje eh naka nikobako
Hewe, uramene yingi, uramene njia mkawa. Uramene.
Uramene rero, nchenda kusumila peshi mako.
Uendewele, akosaka rondela no kweli.
Hewe, akarondela no gasuka kunye nungwa ya anje. Mkaka kuyigurisha wa muhimbiri.
Wa muhimbiri ni wewe.
Begizo nungwa ya wijako ni guawe, wa mkungwa ni watu sangamu lugi watu. Wadu zikwewe wana kwa wajuli na honi kwa tukuli. Tehu mnyene, muna honi.
Utele
kwa wande. Ahu mnyene kula tete.
Ndavuga nyene. Umbuza wafuga hande wewe.
Kwa kabugi kirumiko.
Nindia kwa wago mwere nganzira.
Hewe. Nindaka wewe nfuzo shifyo munga hamu runo ruko.
Umwelo.
Umwelo wigize se ruko.
Zose ila hindu tse.
Uko mbugiri kire ero.
Ndewele. Na kuya ngani kufa kire. Inga wato ula gulish. Halifana nemu wa maa.
Ndaka zigulisha. Ndaya guhankande
urenya kwito
uragura gurisha ndakari gurisha ndaya guhankande
kubera
sinteko gasakira
zimwe byo kwihisha nimba rinka nimba rimene nzoyitwara ubono zo cyicu shaka rero ndabe wewe nabona rwo to atayimira no mugabo ivyo wihaye
hewe ndakumena ugo rutwe
wabangena kwa kico bibaza ngo nkubita wewe Shirako. Ego, shirako.
Hewe.
Shirako noone.
Hey.
Kwa uvuko mei nguo ipie mazenda kushanyue wa mukungu.
Kwa nifto reo.
Kwa utama, utama. Kwa
nila kubise.
Kwa utama, utama. Kwa abandi wa muku. Ono muhimbi, ningo ni mutama. Kugenda. Egi.
Rabarosha Ivette ndakubwira ko ingingo zafashwe na ugatwe House ubona nzohaheza ryari
none aha hose uzo hari muri umwe
ubona hari undi ariko aramfashe ahandi umwe gusa
iregurago
ati kugogwa gusa upapa nakere kumbona niche ngo nduhuke na gatoya icibagiwe cyo no kujya gutembera ubona nkiza muhira
none wa musheri wawe fofana bica bigenda gute
reka sha Ivette reka n'ubusara ndi mu guheba ngo nsare inkumbu ziranye cyane ne nkihangana
nawe mengura gogabasha
uyu munsi mu gitondo twabonanye aramikira ndevu ngo nze kugenda ku mugoroba ngwira ka brochette ndiyumvira
n'umbwire ko taza kugenda
njahe gashe burya ngo n'umusaza arubahanye Fofana namubwiye ko bidakunda papa no mukira ari nkamwe yondondera kambu
kundi rero ni wihanga nzora umunsi umwe nze kugufasha
yamara
matama ntazose batanya nkiye ubona ko nawe nyene atoroshe
namwe ngo ntimorohe kwese
oya sha
ganye ngo mbe ganye ne kwishyura naho byagenze gute ntero kumbwira ko bizoza guma kwirondeza bigeze he
reka sha Doline je sinzi nyene nzobigenze
kubera Muravugan.
Ego kwe, tuvuga niki jewe na kija higao.
Nagea numve kwa shise kuri ya huru nune li blag.
Ndahugile gadoji. Ara shaka giri vya shaka vyote. Jewe sinzo kani nje mutumba chiyo.
Huu. Aho kwa meru kayewe kwa kuwe ruburofa hubu.
Umve wa sha Dorine. None ngire gute.
Ndaka kuigira kajuju sha. Mbata ishe kufise. Urareka.
Ninda ifite lero mfisi mnyembi. Kubaho na nye kuinjira mchumba chiyo. Yachi atangu la kumhu usa. Muli entero zozi.
Nonuri ndiri wiki. Uyewe gwenyele gaive.
Nehashani hata.
Urabuziko matari kuru prinsipal. Ni waibura nga manotu kayewe. Uibadza kuzokura heki vanza chukudubura.
Ah, nyene bizoza yo heba kankorera ikibi nk'icyo.
Pura fin, mbega ha utinya, wibaza ko ari ibintu byahataye. Ni simple.
Ngo ni simple. Ibyo umva ari ibintu byoroshye wewe.
Nakazi kawe. Isa nirimire gusa.
Yo, ewe mana yanjye ndago. Aha nyene ndi obije, kuja kumenja kuri rujya rufu.
Mutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambira abasenseye naho ubutaha
ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda urubuga rwacu rwa internet ni radio yacu voa.com
Sing to the beat. Hey, tambo kanye chera. Baby, come closer. Neba na hajeze. Tokaza mangu tulipoteana. Tena leo tumepatana. Wawe mtoto murembo. Tazona mimi kidogo. Dogo mdogo.
Sabo Iwabo abantu Urwo nagukundaga Sanzarimbo ankundaga The way you talk The way you smile baby baby
The way you dance is killing me baby To many vaza nibito yombonari Esundi wabagahe ay 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 yeah yeah Esundi wabagahe oh yeah ay ay ay
Esundi wabagahe
Oh no
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, mwese mwese rwose turabashimiye, tubikuye ku mutima. Maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakagwira.
Jana murembo, chisa na mimi kidogo, dogo mdogo.
Nebonu sanu igasabo, iwawo wabanu, burgo na goku.